special.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Baje baze abapolisi bazaye mu iperereza ngo barandondera kubera ndumwe mu bantu ama manifestation n'amane yahagarariye. Sinshobora kubyemera. Sinshobora kubyemera naga.
Uboni Odifax ndabitoreye umwe mu batunganije imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cha perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ahejeje gufatwa n'igipolisi cy'u Burundi. Iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Waramutse neza Thomas. Watubwira amakuru avugwa muri iki gitondo.
Waramutse neza Fide, ndagushimiye kandi namwe abateze amatwi ijwi rya Amerika ndabashuhuje mwabonye Imana ikingura. Mu Burundi rero ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibindi bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, Tanzania, Kenya, Uganda n'u Rwanda ejo bari mu ruzinduko i Bujumbura babonanye n'abategetsi batandukanye barimo President Nkurunziza nk'uko ministri Bernard Mwende Membe wa Tanzania yabitangaje. Bari bagiye kwirebera uko ibintu byifashe muri iki gihe cy'imidugararo ya politiki. Yasobanuye ko bazashyikiriza raporo yabo abakuru b'ibihugu mu nama bazagira i Dar es Salaam ku wa gatatu w'icyumweru gitaha. Muri Kenya abantu bafite imbunda ejo bateye mu karere ka Turkana mu majyaruguru y'igihugu bashimuta amatungo. Imirwano hagati yabo n'abaturage banyira ayo matungo yahitanye abantu 54 nk'uko Croix Rouge n'igipolisi babitangaza. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ari mu ruzinduko muri Arabia Saudita, agomba kuganira n'umwami Salman ndetse na perezida wa Yemen Abdul Rabu Mansur Hadi uri mu buhungiro Iriyad. Ibiganiro bigomba kwibanda ku gahenge Arabia Saudite ishaka gutanga muri Yemen kugira ngo imfashanyo zishobore kugera ku baturage bari mu kaga. Arabia Saudite iyoboye ibitero mpuzamahanga ku nyeshyamba z'abahuti muri Yemen, izo nyeshyamba zahiritse ubutegetsi. John Kerry yaraye ageze Iriyad akubutse muri Afurika y'Uburasirazuba. Ejo rero yari muri Djibouti atangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagennye amadolari miliyoni 68 yo kugoboka abaturage ba Yemen nko mu rwego rw'ibiribwa n'amazi n'ibindi byankenerwa byihutirwa. Muri Djibouti kandi ministre Kerry yashimiye president Ismail Omar Gele ko Leta ye yafashije cyane Abanyamerika 100 bahunze intambara yo muri Yemen. Mu mwaka ushize w'2014 abantu bavuye mu byabo ku isi kubera intambara ariko bakaguma imbere mu bihugu byabo bageze kuri 38 million, umubare wari utaragerwaho mu mateka. Biratangazwa n'ikigo gikurikirana iby'abakurwa mu byabo n'intambara cyo muri Norvège cyitwa IDMC, Internal Displacement Monitoring Center, ariko gifite icyicaro gikuru i Geneva mu Busuwisi. Iki cyegeranyo cyakozwe ku bihugu 60 kivuga ko abantu bashya 11 million bataye ibyabo mu mwaka ushize ari abo mu bihugu 5 byonyine gusa ari byo Iraq, Sudani y'Epfo, Siriya, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Nigeria. Uburundi nabwo bwageze bavuye mu byabo mu 2014 bageze ku 77,600. Ubu ngubu abarimo kuva mu byabo kubera imidugararo ya politiki ntibaramenyekana. Naho abamaze guhungira hanze y'u Burundi bo nk'uko umuryango w'abibumbye ubivuga bararenga 39,000 bahungiye mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tanzania, abenshi ariko bari mu Rwanda. Ku nshuro ya mbere kandi mu myaka n'utwaka umugabane w'Uburayi nawo wagize abavuye mu byabo kubera intambara yo muri Ukraine. Biratangazwa rero n'uriya muryango Internal Displacement Monitoring Center IDMC mu magambo ahinnye. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. mu Bwongereza uyu munsi barirwa mu matora y'inteko ishinga amategeko nshya uyu munsi rero kuwa kane Minisitiri w'intebe David Cameron ahanganye bya hafi cyane na Ed Miliband ibipimo bya nyuma byatangajwe ejo byerekanaga ko ishyaka rya Cameron ari ryo Parti Conservateur rirusha ishyaka rya Miliband Parti Travailliste ijwi rimwe ku ijana ryonyine gusa David Cameron ari ku butegetsi kuva mu 2010 naho muri Israel Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu we yarayabashije gukora guverinoma ku munota wa nyuma na nyuma gato cyane mbere y'uko igihe itegeko rimwemerera kirangira icyo gihe cyari kurangira saa sita y'ijoro hanyuma habuze gato cyane ababonanye amasezerano n'irindi shyaka bazafatanya iyo biza kumunanira Perezida Reuven Rivlin yari gushinga undi mudepite gukora guverinoma kugira ngo rero Netanyahu abishobore yumvikanye n'ishyaka ryitwa Foyer Juif rigendera ku mahame y'idini ry'abayahudi bateganya rero ko bazafatanya muri guverinoma iryo shyaka rirwanya cyane imishyikirano y'amahoro na Palestina kandi rishyigikiye ko Israel ikomeza kwigarurira ubutaka bw'Abarabu ariko bafite ubwiganze butashimije cyane intebe 61 kuri 120 gusa naho mukanya
urakoze Thomas Makuru uhejeje kudushikiriza ntuje kure naho mukanya Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni umwanya w'inkuru nyamukuru zishimikiye ku Burundi. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yaraye ashikiriza ijambo igihugu mu bubayi bwa mbere kuva umugambwe wiwe CNDD-FDD umugenye gusubira kwitoza mu kindi kiringo mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa gatandatu. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka aratubwira ibyari muri iryo jambo.
Perezida Petero Nkurunziza yashikirije ugo rwandiko abanza gushimira Imana mushobora byose avuga ko ariyo yama ije imbere abarundi mu bikorwa byo gutsimbataza amahoro kubanywanisha no guteza imbere igihugu cyabo ati nihabwe icyubahiro yemeje yuko ibihe bitoroshe igihugu kiriko kiracamwo vyatewe nigenwa ryiwe ryo guserukira ku rwego rwo hejuru umugambwe CNDD-FDD mu matora yimirije kandi kwiryo genwa ariryo ryatumye haba imyerekano kuko avuga ko harabibaza ko amategeko atakurikijwe avuga ko hakurikijwe ingingo ya 228 yibwirizwa shingiro kandi ko nkuko sentare ijejwe ibwirizwa shingiro iheruka kubimenyesha ugusubira kwitoza kwiwe ati ntiguhushanyije n'iryo bwirizwa shingiro nyene ryemejwe mu 2005 ikindi yashikirije abarundi n'amakungu nuko mu gihe abarundi bo mwizera bakamutora ikindi kiringo ico kiringo coba kibaye cyanyuma nkuko bisabwa n'ingingo yafashwe na sentari jejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yaheraheje asaba ko imyerekano imaze iminsi ba ihagarikwa vuba na bwango hagategurwa amatora mu mahoro abarundi bakabandanya kubaka ku Burundi burangwa n'umwumvikano ubutungane amahoro niterambere birama
Odifax ndabitoreye umwe mu batunganije imyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cha president Nkurunziza yarafashwe ejo ku munsi wa gatatu n'igipolisi cy'u Burundi yagirizwa kugumura abantu uwo arongoye imbono Charisma yafatiwe imbere y'abashikiranganje b'imigenderanire bo mu karere aho bariko barabira hamwe kugene mu Burundi amatora yoba mu gihe yategekanirijwe ko ibindi turabibwirwa na Tabita Mukamusoni
n'ubutegetsi n'abashikiranganje b'imigenderanire n'ayandi makungu bo mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ari mande yuserukira igihugu c'u Burundi mu Burundi wasanzwe ari mu batunganije imyerekano iri kwiraba mu Burundi muri iki igihe yari yizeye ko batumufata ari kumwe n'userukira igihugu cy'u Burundi kuko Odifax ndabitoreye asanzwe afise ubwene gihugu bw'abahorande ariko ivyo ntacho vyabwiye bari batumwe kumufata Jacques Bigirimana arongoye FNL yemewe n'ubutegetsi yagerageje gufasha kugira abapolisi bagende ariko ntivyashobotse
aha bimaze gucaye cyane tugora n'ubutakereka twebwe turakora ibishoboka kugira ngo name mu ruhuke vraiment oya n'ukuri turenga n'ubona ko oya n'ukuri Aha mudutwara twese cyangwa mutureke twese mu musange muhiriwe mugaha mudutwara twese kabisa
Chevino Mugwengezo avugira ADCE Kibiri ati nakamara maza
ni gitangaza nakamara maza aho police byo gufata abantu atacu atatu bazira ngo nuko gusa tumaze imisi twiyamiriza ikiringo cya gatatu biramara maze cyane ubunye baje kudufatira twese ngaha kandi tumaze imisi twumva ko hari mitahe iturondera nicyo gituma rero biko birabera ngaha
ubu mucamugira gute umwe gukora
turiko turataka makungu kwira dufashe adukingiye kuko nibishoboka
userukira igihugu cyo Burundi mu Burundi ati naco no bivuga ko ndiko ndaraba gusa
Monsieur l'ambassadeur qu'est-ce que vous en dites
j'observe ici
Est-ce que vous trouvez ça normal
Non, je suis l'ambassadeur des Pays-Bas.
Ouais. Oui. Est-ce que c'est votre citoyen qui est en train d'être, de se voir arrêter Qu'est-ce que vous en dites
J'observe ce qui se passe ici, alors je n'ai pas de commentaires.
Nayo, umufaso ni Odifax ndabitoreye namarira mu maso ati biteye agahinda.
Ibi bintu byateye isoni n'agahinda. Kubona umuntu avugishije ukuri akurikiranwa nk'igiso abicanyi ba Adolphe bari ngabararindiye kumutwara bo barakingiwe ariko umuntu ariko aravuga ukuri niwe ariko aratotezwa nk'igisuma nk'igiki nk'umumenja aho ndaciye wo bakazungu ndaciye imbonera kurezi hagaze yageze imugabirije kumutwara haruciye unciye arambya uno munsi umusezere n'uganyuma n'umugabo wawe ariko uno munsi umusezere cyo tubaranzi benshi ariko arambya ati musezere
ubonabwo ufise nako bashaka kugufata uyu mwanya niko tubona abapolisi ari benshi nako zeho miperezi
fuye ngapfa ndi mukuri Chaque fois nous gambe le hikaye kuwa mbere bashatse kundasa umupolisi yakorewe n'Imana asurikira muri nahangwa ndakira n'ubunyere ngapfa amaraso yanje akokiza amaraso ya Odifax yakitse Burundi turi puru gupfa
ibyo byashitse nk'isa 11 zo kumugoroba aho abo bari mu biganiro bari basohotse imbere yaho nk'isa 9 Odifax ndabitoreye yari yafashwe n'abantu batambaye imyambaro y'igipolisi ariko batanga amategeko ku bapolisi byavuzwe ko arabakoze bo mwiperereza bashaka kumunyuruza warongoye imbono Karisma yarasohotse kwitaba telefone abandi bakiri mu nama ariko abantu baraho baciye batabara ntiyanyuruzwa isaha 12 n'iminota 10 niho uwo mukandida yigenga mu kibanza cy'umukuru w'igihugu matora yimirije yatwagwa n'imodoka y'igipolisi
tukivuga ku Burundi abashikiranganje bajejwe imigenderanire bo mu karere ko muri Afrika mu buseruko barimwo wa Tanzania Rwanda na Kenya bari mu Burundi ejo ku munsi wa gatatu aho bateye akamo leta ya Burundi n'abatavuga rumwe na leta gukora ibishobotse byose kugira umutekano ugaruke mu gihugu n'amatora ashobore kuba barabonanye ejo ku munsi wa gatatu n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza n'abahagarariye imigambwe itavuga rumwe na leta mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'u Burundi Ronald Kavakure atangura atubwira icari cyazanye abo bashikiranganje
bari baje kuraba ingenzi ibintu byifashe ngahe wacu mu gihugu cy'u Burundi kubera amakuru menshi bumva bakaba bateye akamo abantu bari mu migumu kubavuga yuko yohagara kuko murazi yuko hariho ingaruka mbi zimaze kwibonekeza hari abamaze gukomereka hari abamaze kuhasiga ubuzima ivyo rero bakavyemeza gose bagasaba yuko vyohagara ntibishishikare mugabo cyane cyane bashimikiye kuri bijanye n'amatora yuko amatora yoba meza akaba mu mutekano ntangere hanyuma rero kugira ngo bizova muri ayo matora bishobore kwemezwa n'amakungu
amakungu eka n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu eka n'amakungu n'ibihugu bihambaye nka rutura nka leta z'umuzi amerika byaragize icyo bivuga ku byerekeye ikiringo cy'umukuru w'igihugu muri ayo matora imirije izo ntumwa nta butumwa zoba zari zazaniye abategetsi b'u Burundi
izo ntumwa zirashyira ubwigenge bw'ibihugu harimo n'igihugu cyacu cy'u Burundi zikaba zasinga mu gihugu cyacu mu gihe harari hasohotse inyingo ya Sena yubahiriza ibyizwa shingiro hama rero nabo bakaba bashigikiye iyo ngingo kubera yuko iyo ngingo yafashwe n'urwego rubijwejwe mu Burundi ubundi rero kikaba ari igihugu cyigenga kandi bakaba bashimikiye ubwigenge bw'ibihugu icyo cyo cyose
mu bategetsi bari muri iyo nama hariho umushikanji u Rwanda ashijwe imigendanire akaba yari yatangaje ko u Rwanda rutewe amakenga n'umutekano muke uri mu Burundi mbega abategetsi b'u Burundi bishyuye iki kuri ayo makenga u Rwanda rufise
cyane cyane twebwe icyo twamenyesheje nuko nkuko mubizi nkuko n'amakunga bizi amahoro n'umutekano arangwa mu gihugu cyose cy'u Burundi kiretse aya makaritsiye amwe amwe ngaha mu gihugu cya Bujumbura arimwo arabera imyiyerekano itemejwe n'amategeko aho usanga bataza mu minwe n'abajejwe umutekano n'ahandi hose mu gihugu cyose cy'u Burundi amahoro n'umutekano birahari izo twasubiye turabyemeza mugabo rero kandi twe twabwira yuko ibimaze bivugwa nabo bari muri imyiyerekano yuko hariho aba FDLR interahamwe zingaha mu gihugu yuko ivyo bintu atarizwe na gatoyi atakuntu tworota duha icumbi abashobora guhungabanya umutekano mu gihugu kivandimwe cy'u Rwanda
mu gihe ayo makuru yobatariyo murashaka kwibaza mukatubwira ikintu mwibaza ko coba kiri inyuma y'ivyo bihuha vyakwiragijwe bivuga ko canke ayo makuru yakwiragijwe avuga ko hariho interahamwe zoba ziri mu Burundi gufashanya n'indi mirwi ikora ibibi
urumva badashigikiye abagwayi ubutegetsi bw'ingaha mu Burundi bose barashaka yuko ibibazo bitandukira kare twebwe niko twobivuga kubera yuko babashaka kumbure yuko amakungu yobijamwo cyane cyane ibihugu byo muri aka karere gusumba uko biri ubu mugabo icyo twabonye nuko bavuze yuko twebwe abarundi nyine mbere badashikije n'ibi biganiro bikubira abamazi uko ejo hatanguye ibiganiro byatunganijwe na leta y'u Burundi n'urwego rwa MINUP rwa UNU rwa MINUP ibyo biganiro bikaba bikibanira kugira ngo ibibazo biri ngaha mu Burundi bishobore gutorerwa umuti
mwavuze ko abategetsi bari koratera kamo gasaba ko amatora yatunganywa neza ariko hariho n'amakuru avuga ko hari ibihugu bya rutura bitashyike ikintu kiringo bivuga ko mu gihe ayo matora yoba imfashanyo itaboneka ibyo bihugu bitotanga imfashanyo gutunganya ayo matora mu gihe ivyo vyoba amatora yoba bigenze gute Burundi burafite aho bwo kwikora kugira ngo butunganye amatora atamfashanyo ibonetse
twebwe ako kamo nako turumva twebwe icyo dushira imbere gusa nuko hoba amahoro n'umutekano hayo matora murazi yuko yatunganijwe yateguwe neza abarundi bose vyega bagiye inama n'ingingo mu gihe ayo matora yobandanya abarundi bose bakayaja muko bavyipfuza tugaza yuko atambuza bazihariza uko abemeye kudufasha batodufasha
Laurent Kavakure umushikiranganje u Burundi jejwe imigendanire n'amakungu murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
Ijwi rya Amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radio ijwi rya Amerika ni yawe radio yacu
radio ijwi rya Amerika i Washington DC Imyerekano yagenze nabi cyane muri Muyira muri komine ya Kanyosha mu Burundi aho abantu batandatu bikezwe ko ari imbonera kure bakubiswe bagahakwa n'ukwishwa Denis Karera ayoboye imbonera kure agasaba kutajanisha abo bose bikezwe ko ari imbonera kure ngo kukugwa rwaruka gwahawe amategeko yuko udakoresha igikenye n'inkuru ya Desire Hatunga Imana
Aho ni muri zone Muyira muri komine ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bita Rural aho abantu batandatu bagirizwa ko ari mbonera kure bakwisukwe imwe bikomeye n'abari mu myerekano umwe mu bari muri iyo myerekano yamaze gutandukira izindi ntara amenyesha ko abo bantu abazi ko bari bamaze no gufatwa bariko baratoteza abantu muri muyira ariko misi yose urongoye zone akabarekura
turabazi nimbonera kure mbe mumwe yahora twari pererereza muri commune Kanyosha yitwa Chrysostom ubundi yitwa Bosco ne ukuvuga babiri muri abo bane twafashe baheruka gufatirwa mu Kiyenzi babohozwa n'uwo mu chef de zone n'urongoye imbonera kure ku rwego rwa commune yitwa Bosco bari kumwe n'utwara umugambwe CNDD-FDD mu commune nyene yitwa Kome babarekuza mu ijoro mu Kiyenzi gushika ubu rero bamwe muri abo bafashwe bari biteguye kurasa abantu bari mu myerekano nabo bari nayo mazina yagarutsemo bafatwa irigira kabiri
warongoye zone mu yiraje de wompita bavuma atashatse kuvugira kuri mikro amenyesha uko ivyo bamwagiriza byo gukingira imbonera kure ari kinyoma kugira bamucafuze Denis Karera arongoye ugwaruka rw'imbonera kure mu Burundi bwose amenyesha ko ukoresha wese igikenye batari kumwe kandi ko ugwaruka arongoye rubizi
Umuntu wese aca kubiri y'ubutumwa twatanze bwo guhamagarira ugwaruka gose kwirinda ikintu cyose kijanye no gukoresha igikenye ikintu cyose kiza cyo hungabanya amaru n'umutekano uwo muntu ntituri kumwe uwo muntu turamwiyamirije baba abari mwimyigaragambyo nibakore imyigaragambyo mu mahoro n'umutekano turasavye ko hoba kwirinda gusotorana
Denis Karera aranasaba ashimitse ko atogira usubira kwitiranya imbonera kure n'abasirikare basubijwe mu buzima busanzwe kandi ko uwo wese afashwe acumuye kuko ava muri CNDD-FDD batoca bavuga ko ari imbonera kure muntu mbere yo gucafuza ugwaruka gwa CNDD-FDD Désiré Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
Abasenyeri bo mu Burundi barateye akamo leta n'abatavuga rumwe na leta gutegura amatora neza Frederic Nkundikije yavuganye n'umukuru w'abepiskopi Gervais banshimiye ubusa
twarateye akamo dutera akamo Abarundi bose n'abakristo bacu tugomba kwerekana ubwa mbere na mbere yuko ibi bihe turimo ari bihe bihambaye yuko rero ata muntu yifata minenegwe kuko tubona abantu bari mu ruhagarara cane cane mu gisagara cha Bujumbura hariho kandi abahunze mu gihugu cyose umuntu ari karaganira n'abantu arumva yuko afise ubwoba bagatinya bati ibintu bishobora kudabuka ku mwanya n'uwundi hanyuma rero tubonye ibyo byose tukaba kandi tubona twegereje iby'amatora igihe cy'amatora tukabona kandi turi mu gihe cy'uko abanyeshuri ariho bariko barasozera umwaka turavuga tuti nitubone ku bihe bihambaye hanyuma rero abanyepolitike bose ico kimwe n'abatwara barabe yuko boheza bakicara hamwe kugira ngo baje inama n'ingingo twipfuza yuko bofasha kugira ngo nanone umutekano usubire kugaruka hose hanyuma gutya abantu bashobore kwitegurira neza amatora kandi amatora azoshobora kuba yemewe na bose kubera ko yagizwe mu buryo bwiza
ibiganiro nk'ibyo bisani biriko birabaho twumva ko hariho nishiramwe mpuzamakungu ryo bariko rirafasha batavuga rumwe na leta bwe na leta kugira ngo bashobore kumvikana iyo migambi yose muvuze irangugwe mu majambo make ariko mu majambo kanatomoye Musenyeri Gervais banshimiye ubusa ikintu mwosaba nka leta y'u Burundi n'ikihe ikintu mwosaba nka leta ikintu mwosaba nka batavuga rumwe na leta n'ibihe mu majambo atomoye
Oicho dusaba nico nyene kuko igikuru nuko amantu zenye umutekano wogaruka hose kuko hatari umutekano nibindi biraheza bikagorana bikaba rero ubu bigoye kubera ko habuze umutekano ni cyane cyane ibujumbura abantu bose bakaba basanzwe ari abantu baje gusumira ibujumbura ama service yose nka yose ari bujumbura murumva rero yuko novuga yuko igihugu kigwahaye ahantu nyene hamwe hakomeye ivyo rero turabisaba kugira ngo nanone amatora rero azashoboke kuko amatora adashobotse murabona yuko tuca duha mutuja mu bihe bigoye arico gituma rero twasavye yuko hoba ibyo biganiro kugira ngo umutekano ugaruke amatora ashoboke gutyo rero tuze turonke novuga inzego zemewe n'abanyagihugu ko zitorewe n'abanyagihugu
mu majambo make cyane gose mu kanya gatoyi ingingo mubona zofatwa zigahagarika eka akajagarika ari nko mu gisagara cha Bujumbura n'inkize
oya si twebwe tubabwira ingingo ofata bagiye hamwe ni bo heze bakabona ingingo bofata kuko zishoboka kuko hari ibintu bimwe umuntu adashobora kuyumvira ari wenyene mugabo abantu bagiye hamwe bagaheza rero bagatora izo ngingo zirashe kandi bakagira bati izi zirashoboka izi nazo ntizigishoboka gutyo gutyo kuko twebwe ntituza gutamika ijambo abanyepolitike bagiye hamwe baraheza bagatora ibishoboka
baraheze umunsi umwe nk'iminsi ibiri sentare ijejwe bwiriza shingiro icirubanza ruvuga ko perezida Pierre Nkurunziza afise uburenganzira habwa ni bwiriza shingiro bwo gukwitoza mu kindi kiringo mbega kukamo kiyo sentare yongirwa afashwe na sentare muri bibaza ko izo kubahirizwa n'abatavuga numwe na leta cyane cyane n'inama y'abasenyeri yari yavuze ko icyo kiringo kitari kiringo cemewe
iyo sentare yubahiriza ibwiriza shingiro ibyo yavuze ngira ngo yakoze igikorwa cyayo ko twumva ngo bari bayibajije twebwe natwe mu kuvuga birya twari twakoze ubutumwa bwacu bwa bundi bwo kumurikira abantu éclairer conscience ecclesia rero ubutumwa ifise nubwo bwoko izirahanura igashobora kumurikira abantu twebwe rero twakoze ubutumwa bwacu tubaturangije ubu rero twarabukoze abo nabo usanga bakoze ubutumwa bwabo neza nabo bakoze igikorwa cyabo
Musenyeri Gervais Banshimibusa murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
nabo murakoze
Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo mara imbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirinda twibutse ingingo nkuru zarizigiza amakuru iyo muri iki gitondo Thomas
Ndagushimiye Fide duhere mu Burundi ba ministri b'ububanyi n'amahanga b'ibindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba Tanzania Kenya Uganda n'u Rwanda ejo bari mu ruzinduko i Bujumbura babona n'abategetsi batandukanye barimo President Nkurunziza nk'uko ministre Bernard Membe wa Tanzania yabitangaje bari bagiye kwirebera uko ibintu byifashe muri iki gihe cy'imidugararo yasobanuye ko bazashyikiriza raporo yabo abakuru b'ibihugu mu nama bazagira i Dar es Salaam kuwa gatatu w'icyumweru gitaha Muri Kenya abantu bafite imbunda bateye mu karere ka Turkana mu majyaruguru y'igihugu bashimuta amatungo hanyuma barwana n'abaturage nyine banyirayo amatungo iyo mirwano ihitana abantu 54 nkuko Croix Rouge n'igipolisi babitangaza Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ari mu ruzinduko muri Arabia Saudite agomba kuganira n'umwami Salman ndetse na president wa Yemen Mansour Hadi uri mu buhungiro i Riyadh ibiganiro bigomba kwibanda ku gahenge Arabia Saudite iteganya gutanga muri Yemen kugira ngo ifashanyo zishobore kugera ku baturage bari mu kaga muri urwo rwego rw'imfashanyo John Kerry yatangaje ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagennye amadorari miliyoni 68 yo kugoboka rero abaturage ba Yemen bugarijwe n'icyago cy'intambara mu mwaka ushize w'ibihumbi 2014 abantu bavuye mu byabo ku isi kubera intambara ariko baguma imbere mu bihugu byabo bageze kuri miliyoni 38 umubare warutaragerwaho mu mateka y'isi biratangazwa n'ikigo gikurikirana ibyo bakurwa mu byabo n'intambara ariko bakagumya mu bihugu byabo icyo kigo cyitwa IDMC ni ukuvuga Internal Displacement Monitoring Center gifite icyicaro gikuru i Geneva mu Busuwisi Syria niza ku isonga ikurikirwa na Iraq Sudani y'Epfo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Nigeria u Burundi nabwo bwagize mu mwaka ushize w'ibihumbi 2014 abantu ibihumbi 77,600 bavuye mu byabo ubu abarimo kuva mu byabo kubera iyi midugararo iyo muri iki gihe ntabwo iramenyekana imibare yabo ntabwo iramenyekana naho abaturage b'abarundi bamaze guhungira hanze y'u Burundi nkuko umuryango w'abibumbye bivuga ni ibihumbi 39 ndabashimiye mugira umunsi mwiza
Bakunze mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twarateguriye muri iki gitondo kigarukiye ngaha nyamara kuba afise imirongo ya FM kanya murabandanya mukurikirana ikiganiro c'abakiri bato kira kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi mushobora kubandanya kudukurikirana kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 ababandanya kutwumviriza kuri FM rero ntiyagiraho muruja ni mukanya Nimutangwe kandi ku mugoroba nk'uko mubimenyereye turabashikiza ibiganiro vy'iradio ijwi rya Amerika mu kurindira yamara tubifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira
ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Kije gwaruka namwe bwe mwese bakunza ibiganiro by'icyu rya Amerika mu mihingo itandukanye y'isi abasangwa butaka babayeho mu bukene burenze urugero. Ishira hamwe gita iterambere ry'uburimyi ku isi FIDA rimenyesha ko ugera ku rugero rw'ibice 15% ugereranije no ku isi. Ukurundana aho baba ni kibazo cy'amagara y'abantu. Inkurikizi ni kwandukizanya indwara nk'uko ishira hamwe gita ibibondo ku isi UNICEF ribimenyesha. Muri rusange imiryango y'abasangwa butaka n'itera imbere mu kubaho kwayo. Imvo ni kubakure y'ibikorwa biteza imbere abanyagihugu nko kwishyiramwe UNICEF ribandanye ribimenyesha. Ukutaronka icyo bafungura navyo nyene n'ingorane ku bari mu bihugu bitaratera imbere. Intandaro n'amareta akoresha amashamba asanzwe ababeshejeho nko kwishyiramwe y'ibihugu ONU ribimenyesha. Abakenyezi barakengegwa mu kibano. Ibyo bituma bama badenderejwe kuko inama ya gatandatu yo mu 2012 yahuza abasangwa butaka n'amashirahamwe ibimenyesha. Byongeye barafungwa ku bwishi ugereranije n'abandi bo mu yandi moko. Isiguro nuko ataburyo bafise bwo kuriha amahadabu y'ibyo bakosheje nkuko iyo nama yabereye muri Maroc ibandanye ivuga. Tumenyeshe ko igipolisi kititaho ibibazo byo mu kibano cy'abasangwa butaka. Inkurikizi ni gwirirana ry'abihanira nkuko ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abasangwa butaka ryo muri Canada AFAC ribimenyesha. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ibibazo byo kubaho mu miryango y'abasangwa butaka. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Bururi. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati hoko gwiki kugira ngo ukubaho kw'abasangwa butaka kwisununure ngizi nyishuba muha
ukwita amashuri akiga hamikini naco bakareka kwikumira
leta yo bishiramwe uruhara dukabaha nk'ibiganiro kugira ngo nabo nyene ibereke yuko ari abarundi nk'abandi.
Tura Kenya nabikoresho tufise ntacifuko tufise nimudukurikirane.
Cyambere mbona nuko leta yo manza kurosa amatonga abantu batayafise bamaze kuronka aho baba bakarima abadafise uburyo ikabafasa.
Tubona yuko mwadufasha mukadukoresha mariage ukaba nk'abandi mukaduhana umugambi kuja mwishyirahamwe nk'abandi.
Nuko bo baronderera ibigwate hamwe n'abandi bakareka kubashyira mu kigwate cyabonyeye.
Abagira neza bakaza bakarabahanura bakabigisha imyuga bakaja hamwe bagakora ubuzi.
Nimudufate mu mugongo tuje hejuru nk'abandi muturose ibintu by'ibitegwa
bakatwigisha imigambi yo kwiteza imbere nk'uko abandi babikora n'ukuntu umuntu yoshobora kuba abayeho abana neza n'abanyagihugu.
Bakaba nk'ibitunga bakaronka n'abuduse two kuza baratera
nuko bakuru botuvugira tugahembuka babana bacu bagatera imbere natwega bakuze bakatwibuka aragahudu turagakenya.
ibikorwa by'imyuga y'abasangwa butaka bikwiye guhabwa agaciro. Amanama yerekeye kubateza imbere yasanze byo tuma bisanzura mu bandi banyagihugu. Abakenyezi babasangwa butaka bakwiye kumenya ko ibifungurwa byabo ari ngirakamaro ku magara. Ibyo byofasha mu iterambere ry'amagara yabo kuko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimimenyesha. Kugira ubuserukizi birafasha mu guharanira inyungu zabo. Ibyo byatumye abo muri Congo Brazzaville bashira ahabona ko bakora ntibahembwe mu nama yabahuje muri Afrika yo hagati mu 2013. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ibibazo byo kubaho mu miryango y'abasangwa butaka, tega matwi itohoza mugenzanje Joseline Nduwayo yagiriye mu ntara ya Bururi.
Urakoze Diane ku mijambo. Hirya no hino y'inzu z'abasangwa butaka bo mu kigwati cyo mu Karimbi komine Bururi nta bigega byuzuye tubona nk'uko ahandi bimeze. Inkuru dukura mu ico kigwati zimenyesha ko atani vyigeze bihaba. Byongeye umwimbi w'agatasi ntiwabonetse. Utereje amaso mu mirima yabo, nta mirima y'ibijumbu, ibitoki cyo kimwe n'imboga bigeze gusoroma bihari ugereranije no mu ndimo z'iyindi miryango. Ukutaronka ivyo bajya bakongera bakimbura gutumwe n'iyaga ry'amatongo abasangwa butaka bashizwemo. Kubwa Samuel niyo nkuru, utugori yarimye twahereye kotsa gusa. Ukutimbuka ku isi kuva ku bukene bw'amase yo gutabira kukaba nkako bamaze imyaka ibiri kuri uyu musozi w'ishinge nk'uko Leonidas Kabwaya aba mu kigwati abivuga. Ubukene bw'imbuto zimwe zimwe nk'imivyuka co kimwe n'ibikoti kubabuza kurima ibyo bifuza. Ingaruka nukuraza amasinde nk'uko bimaze gushikira Donavira Ndayisenga. Naho biri uko abandi banyagihugu bemeza ko abatwa basanze badakunda kurima. Akatari gake banezerezwa no kujya ibitabateye mu ruho nk'uko bamwe muri bo babisigura. Uko amakungi imwe baba bimbuye gutuma amagara yabo atamera neza. Twumvirize Desire Nduwayo aba mu kigwati cyo mu Karimbi.
Indwara zwe zivuye ko gufungura nabi ziradufata cyane kandi ko nawe turonka ibyo dufungura ntituronka ibisabwa n'amategeko. Turashobora kwama twariye nk'ubugari kubera aricyo kintu tubona kitworohera bigaca bituma umuntu ataronka ubuzima bukwiye.
Naho abasangwa butaka baba mu buraro bwiza nta buryo bwite bwo kwiyubakira ubwabo bararonka. Inkuru dukura ku musozi Karimbi zimenyesha ko izo bafise bazikesha amashyirahamwe y'abagiraneza nk'ishengero rya Pantekoti hamwe na Kopede. Ukuzera mikoro yabo ku ngero baciye kubatera umutima mubi w'impembo idakwiye. Gureti Ndayihimbaze umutwakazi nashimishwa n'intete z'ibigora atahana yiriwe kurimira iyindi miryango. Ukuguma ku myuga ya kera kubabuza isoko ry'ibyo bahinguye. Isiguro ni uko abanyagihugu bijukiye kugura imbugita, imipanga n'ibindi byuma mu maduka nk'uko Silver Nyanduruko umucuzi abivuga. Ukubura umutahe wo kugura amatongo ari mu isi y'ibumba kubahebesha umwuga wo kubumba inkono. Leonie Ndabarushimana na kibumba kuva ashitse mu kigwati cyo mu Karimbi. Ukwama bakorera impembo yo kumunsi kumunsi gutuma bataziganya. Twumvirize Kapitori Nande wabike umutwakazi.
Nika twe ntamera dushobora kuziganya araho tujya gukora tugahebura nk'uburonso 500 kayagura nk'inuso y'ifu. Urumvera iyo migambi yacu icitera isubira inyuma.
Ugwaruka rw'abasangwa butaka rurasiba ishure imvo nuko baje guca amahera mu gihe c'ivyigwa. Ugushera mu mabarabara n'inzira yo kuja mu ngeso y'ubusuma. Kubwa Elias Abimana akurikirana ikigwati cyo mu Karimbi bitumwa n'ubukene baba bafise. Naho biri uko mu gihe bamaze guca ubwenge baricuza mu buzima bwabo. Desire Nduwayo umugabo w'umutwa yiyumvirana ntajyo intambwe abageze ko yatayacira mu wa gatandatu. Kuba kiri muri yo ukudasubiramo ivyigwa ku mugoroba ni intambamye ku bumenyi bwabo. Kubwa Beratunga Imana wo kwishura rito ijya mu Karimbi bitumwa nuko bataba baronse ibyo bafungura ku mutaga. Muri kino gihe ubushurashuzi buribonekeza ku bakobwa babasangwa butaka. Isiguro nuko bataronswe ivyankenerwa bifuza n'abavyeyi babo. Twumvirize Rolando wa Yezu arongoye ikigo CDFC kijeje iterambere ry'ingo imibano n'imiryango mu ntara ya Bururi.
Yabi abakobwa dusanga bazi no mu bisagara atakindi kibazanye tari ubusambanye bakubwira bati twebwe biragoye tugisha dufungura.
Muri rusangi abasangwa butaka bari mu bigwati babanye neza ugereranije n'abakiri ukwabo. Imvo na mahigwe bagize yo gushikirwa n'inyigisho zijanye n'imibano nk'uko Rolando wa Yezu arongoye ikigo kijeje iterambere ry'ingo imibano n'imiryango ibururi abivuga. Byongeye abakenyezi babo barijukiye gusumba uko bahora kwama bitura abaganga mu gihe cyose bikenewe. Kubwa Goreti Ndayishimiye bitumwa n'uko batakiba mu mashamba kure y'amavuriro. Ukujijuka mu kuja mu bikorwa by'iterambere kubarinda ingeso y'ubusuma abasangwa butaka twayadze bavuga ko ababa mu bigwati basigaye barima nk'abandi barundi naho imijyango imwe y'abatwa itaremera kuja mu bigwati ukuja kubana n'abandi ni nzira y'iterambere mu mibereho yabo twumvirize Zaburoni ndayizigiye ajeje kigwati c'abasangwa butaka ku mutumba Karimbi
nubwo bashonje nubwo bafite ibibazo baraza tukabaha ibikorwa mu mihana bakarima tukabahemba amahera nabo turabereka ngo umuntu yaronse itongo akwiye nawe gukora amaze kurikora neza akamya ko ibyo arikora akora ari byiguye n'umujyango wiwe
ibigwati by'abasangwa butaka bitandatu nibyo bimaze kubakwa mu makomine atandukanye y'intara ya Bururi nkuko vyemejwe na Glorieuse Nimenya yahora arongoye iyo ntara
Abasangwa butaka ntiboshishikara gukumigwa mu migambi iterambere irangurirwa mu karere baherereyemwo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU risaba FAO gita ifungurwa ku isi kubitwararika cyane cyane mu migambi y'uburimyi. Byongeye ntibosigara inyuma mu migambi yo kubungabunga ibidukikije. Kukaba nkako ishyirahamwe gita ifungurwa ku isi FAO ryasanze abasangwa butaka babana neza n'ibinyabuzima byo mu mashamba. Amareta akwiye guhagarika kubanyaga amashamba. Ivyo vyaribonekeje mu gihugu ca Philippines aho ubutegetsi bwaho bwayasubirije imirima y'ibigazi by'amavuta. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ibibazo byo kubaho mu miryango y'abasangwa butaka, tega amatwi ikiyago twagiranye na Glorieuse Nimenya igihe yari akiri buramatari w'intara ya Bururi aganira na mugenzanje Joseline Nduwayo.
Glorieuse Nimenya ndabaramukije.
Mwaramutse neza.
Mu miryango y'abasangwa butaka barashoboye kurondera ubuzima co kimwe n'abandi.
Ego cane, barabaho hanyuma bakagerageza nkuko nabandi bose musanzwe muzi ko amatongo yaga, baragerageza bakarima ko gatoya bafise hanyuma kumbure bakarondera n'ukundi bashobora kubaho. Ni navyo tubahimiriza.
Aho mumaze kububakira bavyita ku kigwati cabo biharije ubwo buryo nibwo bwiza bucaye mubona ko boja kuba mu miryango co kimwe n'abandi.
Ko hari hakiriho imisozi ya leta kwari kurondera ikibanza cagutse. Hama rero aho dutanguriye umugambi w'ibigwati kuva mu 2010 hariho abo twahaye ibibanza mu bigwati hamwe n'abandi. Rero aho bishobotse barabashira hamwe n'abandi.
Bakunda kwimuka bahindagura intara n'izindi. Ntawe murasanga bagurisha ica kibanza mwabaha bakigira handi.
Oya, nacho gituma turiko turabamenyereza benshi bagize iminsi babigisha kwandikisha imiryango yabo kuko amazi kumva ko yanditswe yumva ko nawe afise uburenganzira bw'ubundi murundi wari we wese. Turabona ko nabo bariko baraca ubwenge babona yuko kugurisha ikibanza bamuhaye cyangwa kugurisha amabati inzu bamuhaye ari ukwisamburirako.
Haracariho abashika bagashinga agasago mu ishamba hano ku mitumba higenga bega bo mubabonye mu byifatamo gute
bose turazaho tubaronderera nkaho twabahaye matana hari hanini cyane mugabo twagiye tubona bakagenda kazana uwundi mwene wabo ugasanga rero batangwe kuba ari benshi cyane. Ni muri iyo ntumbero twagerageza kubashira ahantu kugira ngo bashobore gukora hanyuma n'imigambi y'iterambere bayigishirizwe hamwe.
Glorieuse Nimenya ndagukengurike.
Murakoze nawe.
Arakoze Joseline Nduwayo kuri ayo majwi n'icyo kiyago adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara. mwese abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'ijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijyanye n'ibibazo byo kubaho mu miryango y'abasangwa butaka. Waruka ntimurambigwe kume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro uhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Usanga abana se na nyina bose ba mu kazu kamwe none kubana indero ntitituka
kuva kera narindi burya abavyeyi bamye bafise ahantu habo hagenewe uburaro bwabo butandukanye naho abana baryama kuko murazi yuko burya abantu bubatse bayaga byinshi bishitse aho abana bashobora kubumva bishobora gutuma nabo nyene bibahindura mu myifato yabo ya misi yose.
Mbaza ndakwishura
ko aho leta igaragaze kabaha namabati gahura bacha bayagurisha bayagurisha kukutamenya canke kubukene bwa cyane
nibaza yuko harimo kutamenya iciza nakamaro aya mabati afitiye ku muryango yabo ku magara yabo.
Mbaza ndakwishura
kwa batwarana hagati yabo nta ngaruka mbizi zoba.
Ivyiga byarerekanye ko 50% vy'abana baba bavutse ku bavyeyi basangiye amaraso bafise inkurikizi ku magara yabo na cene cane ku magara yo ku mubiri canke ku mutwe, ico gituma atari byiza yuko urangarana hagati yabo.
Mbaza ndakwishura
none leta yoba yarateguye umugambi dufate bakivuza nko kubuntu.
Leta irafisi imigambi ikomeye na cane cane ku bantu ntawo nikora biciye mu kuronka igipapuro ca ntawo nikora gashobora kuvugwa mu muryango wawe naba batwa babishoboye bashobora kwegera bakaronka ico gipapuro.
Rugamba rwa make nkayanje
waruka ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya dumutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro z'ibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
dusanzwe tuzi neza yuko abatwa henshi batunzwe n'akazi ko guhiga bagafungura ibikoko byo mu ishyamba nta ngaruka mbi ku magara yabo.
Iyo ico gikoko kimeze neza bakagitegura neza bakagihisha neza ntankeka yuko atacu bibagira mu magara yawe. Iyo naho icyo gikoko gishobora kuba kisindikaye kuko nibikoko biragwara ushobora gusanga bashobora kuhandurira indwara zikomeye zikabasindikariza ubuzima canke ugasanga barandukije n'ababanyi babo.
Mbaza ndakwishura
duhora tubona nk'iyo umutwa bishitse akabumba inkono yiwe kayishora aza ati nkumunyu ndaguha inkono none uwo munyu uratunga umuryango wiwe bikwiye.
Mumva namwe yuko umunyu udashobora wonyine kubesha uwo muryango wiwe. Icyo bikoze nuko bakwiye kuronka inyigisho kugira bamenye ukuntu ari iyo bashoye amahera baronse baraba ayo bakoresha mu rugo n'ayandi yoshira muri ivyo byo kubumba inkono kugira bimwungukire.
Mbaza ndakwishura
uko kuntu abatwa bama bafise imigenzi cyaba biva n'ukuntu begeranye cyane
ibyo bavyita imico nuko babibonye ku bavyeyi babo kuri basokuru babo bakabona ko ariko bitegezwa kumera birasabwa yuko bo bigisha bakamenya na cene cane bakabugurira iyindi mihingo bagashobora gushika kure babone uko nabandi barundi babayeho.
Mbaza ndakwishura
nagomba mbaze nyene ngo wabiye umutwa ngugwaye sida ngo buyigabanije.
Ibyo ni vya bihuha abantu bavuga bishobora gutuma abantu baja mu nzimagiza ugasanga ahubwo bako barakwiragiza umugera wa sida mu bantu no mu miryango.
Rugamba rwa make nkayanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
nasaka mbaze yuko mwubakanye n'umutwa umwana muvyara azogira imico y'umutwa nuko azogira imico y'uwo wundi
nibitegerezwa kumera uko onye ashobora kuvukira handi agakurana n'abandi akaca afata imico yaho akuriye.
Mbaza ndakwishura
kujya kuntu mpambona babayeho mwa burya butsu babamwo ugasanga nkijya myotsi yo bacanye nk'umuriro ntangaruka mbi ku magara yabo
murazi yuko umwotsi atari mwiza ku magara yacu cyane cyane kuvyerekeye amahaha bujijuka bakubaka inzu igereranye ihagaze neza mbekere bakayisakaza amabati bagatahura yuko kubaka inzu nziza ikwijije uburinganire ari byiza ku magara yabo n'imiryango yabo n'imibondo byabo
mbaza ndakwishura
ko bavuga ngo bafise amaraso y'ibikoko cyabivaye kwa bijya bikoko bafungura byo mwishamba
oya sibyo na gatoya kugwara baragwara nk'abantu bose abana babo baragwara nka kujya kw'abana bari bose eka n'izindi ngwara zose nabo nyine barashobora kuzigwara rero nta kuvuga ngo bafise amaraso y'ibikoko kuko bahiga ibikoko n'abantu nk'abandi
mbaza ndakwishura
dufatiye ku bukene baba bafise nico coba gituma batagwira
kutaronka vya bintu nkenegwa muzima kugira umuntu amerego neza n'ukuvuga ufungura neza kurara hano heza kuronka ibintu byankenegwa vya mbere bikenewe mu buzima n'ukuvuga amazi meza kwambara neza murumva yuko uko imisi igenda bigumugabaniriza imisi yiwe
arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayigwaruka n'ubunyene mera mategato mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati icuti namagara jambo abanywanyi bacu Desire niyo nkuru wo mu Rutovu mu ntara ya Bururi abaza ati umuntu yisiramuje ahuje ibitsina n'urwaye arandura muganga Anita Munyana fashiritse umunywanyi
arashobora kwandura kuko hari ibintu byinshi bitandukanye bikwiye guhurirana kugira umuntu yandure bishobora no kuva n'inyifato mwakoresheje muri ko murahuza ibitsina bishobora kuva n'uko yo bafise igikomere ico gituma rero wisiramuje ahubwo nivyo biragabanura ko wandukira cyangwa uwo muntu ugasanga ni haki candura yamigira iracari myinshi myinshi mu bitemba mubiri vyiwe ugasanga irakaze cyane ngaho ntankeka urashobora kwandura naho ba wisiramuje
shimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu hawe na muganga zamufashije kuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace ikubwiye iki ahugwaruka rutanga insiguro kumyibutsa ya basokuru uno munsi uvuga uti uneganega atacu uneganeganye bakakunegura bikubwiye iki
bikubwiye iki nk'abantu usanga mu migenzo yawo ari rata neza ikwaza ibintu nawe nta bintu nakimwazi bikubwiye iki
umuntu ubwiwe arashobora kwirata mugabo ugasanga ari abantu rero cavuga utuntu akaba atujya mu ati jya ntabyo afise ngaha twirata ko
bikubwiye iki
urashobora kuba wiga nka kwirise igice giheze ugacuta ushitse muhera ukaca wiyemera ku bandi rero bayimenye yuko wabaye nk'uwa nyuma urumva cyangwa kunegu
arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimiye Joseline Nduwayo na Ala Eve Irankunda bamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise icyo muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura mubyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 7128 632 canke kuri mirongo irindwi na zitandatu amajana icyenda na mirongo ine amajana ane na mirongo itandatu kuri mikro mwari kumwe na jewe Diane Ndonse ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Papanhatres que a minha vez, quando um bem com a chama minha. Um bem para voz escrevida, um papanhatres que a minha vez, quando um bem com a chama minha. Oi, mãe, oi, mãe, oi. Mambia, oi mãe, oi mambia, adeus minha mãe, Maria da Cruz. Oi mãe, oi mambia, oi mãe, mambia, adeus minha mãe, Maria da Cruz. Mambia flanha fiz, Deus te acompanhou. Quando da volta saí, Mambia flanha fiz, Deus te acompanhou. Oi mãe, oi mãe, oi mambia, oi mambia, adeus minha mãe, Maria da Cruz. Oi mãe, oi mambia, oi mambia, adeus minha mãe, Maria da Cruz. Thank you.
Thank you.